Jason, the way. The Kumanyana Bana, Bide, Obana, Nire, Wankashay, and Dongoya Bide, and the Shah, Kokuba Wabia Bide, Oya Shachire, Okawana Hero, but while Birunji, girlfriend, Kamujuali. Akunda mushanja yo nibiwero kwe ndeba katoyizire ale katwe shanja yo niwero kwe. This is a word for all, I nkugulira ni hondi. This is a word for all, oh. Hey, azam tahunga mutahungi mwe, azam tahunga mutahunga tuzane. Mutahunga tuzane. Haza mutahunga. Mutahunga tuzane. Kwato wawe kwato wanje. Mr. J kanondeba. Azinevya we zinevya nje. Hey. Awitu na wadongo. Tukashara ho kukira bulindongo. Bounsa afungula mulango. Yosha tuhende migongo. Leba wa mwana kahulida na manya madansi. Bausa mleka ije anoho kwe. Ogwe ya ruke seri esero kwe. Kuni mweneze cheri mbuya hulida ndongo. Mr. DJ tonde za habes aban katunyiga masaj. Basonjani onda ya jesh konkitwe ni onda ya base. This is a watch follow, ayin kukuhulira ni hondi. This is a watch follow, oh. Hey. Aza mutahunga mutahungi mwe, aza mutahunga mutahunga tuzane. Aza mutahunga tuzane. Haza mutahunga mutahunga tuzane. Katwalire katwanywire, katwalire katwanywire. Eza shaha kokuba wabyamire. Oya shwechire okwabana heru. Batwale birunji. Girlfriend, kamujuali de, akunda mushanje yo, nibiwero kwe, ndeba katoyizire, ale katwe shanje yo, nibiwero kwe. This is a word for all, I ain't kugulira ni hondi. This is a word for all, oh. Hey. Aza mutahunga, mutahungi mwe, aza mutahunga, mutahunga tuzane. Haza mutahunga mutahunga tuzane. Haza mutahunga mutahunga tuzane. Yes, sawa.